ya indundi culture amakuru mu kirundi.
Alice ndayizeye
Kofi wari vyerwe ntwari ntwari muhinga bw'ivyuma ndabaramukije ncuti bakunze ndabayikaze mara makuru y'ikirundi tugiye kwashikiriza hagizwe n'ingingo zikurikira. Bamwe mu banyagihugu muri zone Gihanga komine Mpanda intara ya Bujumbura baridogera ukuntu barihishwa amafaranga ku mavuriro ya leta ku bakenyezi bacu kimwe n'abana bari munsi y'imyaka itanu bagiye ku mavuriro ya leta. Indongozi zose zibwirizwa gukora cyane kugira zibera urumuri abo zirongoye maze ntizigishe gukora ibyo nazo zitari bukore. Ibyo byashikirijwe n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye aho yararamutse atanguza urumuri rw'amahoro ku mugwa mukuru w'intara ya Buhumuza. Urunani mpuzamasendika Kosibur ubona ko hakiri utunenge mu bijanye no gutunganya iby'abakozi n'akazi mu bisata bimwe bimwe bya leta. Nayo mu nkuru z'inkino tubashikiriza imisi yose ya mbere uyu munsi tubabwira bijanye n'amenyereza mu rukino rwo gusiganwa mu mazi bita kanowe. Mukanya inkuru imwe yose ukwayo.
Radio Indundi Culture.
Nongeye kubaha ikaze bamwe mu banyagihugu muri zone Gihanga komine Mpanda intara ya Bujumbura baridogera ukuntu barihishwa amafaranga ku mavuriro ya leta ku bakenyezi bibarukira kwa muganga co kimwe n'abana bari munsi y'imyaka itanu. Abo banyagihugu bavuga ko nk'umukenyezi bisaba kubagwa kugira ngo yibaruke abanza kurihishwa amafaranga 150,000. Abo banyagihugu basaba inzego za leta zibijejwe gusigura ivyayo mahera atangishwa mu gihe bizwi ko uwo mugwi w'abantu uvugwa ku buntu kuva mu mwaka 2006. Ni nkuru ya Odilonke Jiman.
Ukurihishwa mu kwibaruka canke ku mwana ari munsi y'imyaka itanu umwidogo wa bamwe mu banyagihugu baba mu bice vya zone Gihanga komine Mpanda intara ya Bujumbura. Abo banyagihugu ubu bibaza ko bariko baribwa mu mafaranga batanga ku bitaro vya leta.
Twagomba tubaze none leta ko tujana abana kwa muganga bakaturihisha amahera, none byo bavyarahavuye byo kubavuza kuri gusa cyo kimwe n'abibaruka ubu ntushobora gusohoka ibitaro utarisha amahera. None turabaje leta y'u Burundi byarahavuye
kuvuza umwana mutonyi kizyo myaka na mafaranga turamuna yuko hari bibazo byo kwibaruka no kuvuza abana mu bitaro by'Igihanga.
Mu gihe umukenyezi bisaba ko abagwa mu kwibaruka abwirizwa kubanza kurihishwa amafaranga 150,000 nk'uko babandanya bavyidogera.
Ubugiye kwibaruka tuvuge nko kopegwa baragusaba amahera angana no ku 150,000 byibanze ya mbere ibisigaye imiturigurira kurinda gusohoka utaha. None ivyo barabikuye none ko batadutangarije tubimenye. Hari ababazo kwikebuka bamaze no kubafungirayo aho mu bitaro kandi bitaro nya byose bubadusaba amahera hose.
Abanyagihugu baha Igihanga basaba inzego za leta zibijejwe ko zobasigurira ayo mafaranga arihishwa mu mugwi w'abantu.
Ikintu dusaba leta y'u Burundi nuko nimbe babona ko bamaze kurengegwa no kutuvurira kuri gusa no kwibarukwa kuri gusa bo dutangariza kuko nkaduca tubona ko menga turiko turahohoterwa.
Kuri ico kibazo twakuye kuri telefone Leopold Ndayisaba mustaneri wa komine Mpanda kuri uyu wa mbere na watwishura kwa ayo makuru atayo yari bwamenye ariko agiye kubitohoza. Ukwibaruka ku bakenyezi harimo no kubagwa ibyo bita cesarienne mu rurimi rw'Igifaransa cyo kimwe no kuvugwa ku bana bari munsi y'imyaka itanu ku mavuriro ya leta birihwa na leta ijana ku ijana nk'uko biri mu itegeko ry'umukuru w'igihugu nimero ijana agakwego gashinze 136 ryo kuwa 16 ukwezi kwa gatandatu umwaka w'2006.
Odilonke Jimana urakoze. Ubuyobozi bw'ishure ry'abagendana mu mugabo bwo kutumva no kutabona riri muri zone Maramvya komine Ntangwa intara ya Bujumbura buvuga ko kuzimba kw'ibifungurwa hamwe n'inkwi zo gucana muri kino gihe ari bimwe mu ntambamyi zituma ridashobora kwakira ibitigiri binini by'abana baza gusaba kwiga kuri iryo shure bikunyugwa kandi nuko ritagira umuyaga nkuba wa Regidezo. Ni nkuru ya Ivan Philbert Ndwayesu.
Nkuko bisigugura na Zabiro Nkuru Nziza ajeje ivyigwa kuri iryo shure, urugero ibiciro vyaduze ko muri kino gihe rutuma iryo shure ridashobora kwakira abana bose baza gusaba kwiga kuri iryo shure canke kugaburira b'iryo shure ryashoboye kwakira.
Ingorane hari niyo kubafungurira, ibibazo cyo kwafungura nico dufise mu y'iminsi ko twahora
tusuma byaraduze cyane
ibyo kandi byo nyugura nuko iryo shure riri muri zone Maramvya kimwe mu bice biri mu mpera z'igisagara cya Bujumbura gushika ubitagira umuyaga nkuba guti iryo shure rikanagira ikibazo cyo gushobora kugura inkwi kuko ibiciro byazo navyo byazimbye nkuko ujejwe ivyigwa kuri iryo shure abivuga
ngene twaratugura inkwi byaraduze cyane rero duca tubona yuko byukuri bitazoro hamwe twaguma twakira abana bo mu buraro cyo haba bitugora mu kubagaburira
ubuyobozi bw'iryo shure busaba ko bishobora borishyigikira kugira rishobore kwakira ibitigiri binini bishoboka by'abana baza gusaba kwiga kuri iryo shure
bo twiyumvira ko nubundi bakabandanya badushyigikira bo bakora igihugu neza cyane
mu ntango z'uno mwaka w'ishure wa 2025 ushira 2026 ishure ifata yemeye kwakira abana bagendana ubumuga bwo kutavuga no kutumva biga baba mu ndaro z'iryo shure bagera ku 175 kuri 169 ryari rifise ku mwaka w'ishure uheze
Ibitegiri by'abana bavuka n'indwara z'umutima ntibizwi mu Burundi mu gihe kuri uyu wa mbere umunsi mukuru wahariwe kurwanya indwara z'umutima bamwe mu baganga banonosoye kuvura indwara z'umutima baravuga bimwe mu bimenyetso by'indwara z'imitima ku bana ababyeyi bashobora kwibonera mu gihe ibindi bishobora kumenywa n'abaganga bariko barasuzuma abana aho baganga ariko barahumuriza ko hari kigo mu Burundi cyatunganje gishobora kufasha abana bafisi yo ndwara ni nkuru ya Claire yakankundiye
Ibice 90% by'abana bavuka bagwaye indwara z'imitima ikizitera ikizwi nkuko muganga yanonosoye kuvura indwara z'imitima Constantin Sinzobahamvya abivuga nashikiriza ko hari bituma bimwe bimwe bizwi
nka 90% ndatora ikibituma hanyuma ibindi navyo urasanga bamwe bafashe imiti bafise inda urasanga bamwe bagwaye diabete urasanga ekanyene ico bita maladie genetique
muganga yanonosoye kuvura indwara z'umutima Marc Nimburanira aravuga ibimenyetso umuvyeyi ashobora kubona ku mwana ko agwaye izo ndwara
umwana avutse adahema neza canke abonye ariko arakura afita ingorane z'uguhema ikindi umwana agira igikuriro kidakwiye ukamubona afise urukoba cyane cyane hajya ku munwa agasa n'ubururu ariko arakura harahubona intoki zihinduka mukabona zimera nk'imihini mu mwana mbona yuko yama afise intege nke ntagira kabiba guko gufungura abandi bana bangana bariko barakina we uzomubona yicaye ku ishuri uzobona yuko ari umwana adatera imbere
hari n'ibindi bimenyetso abaganga bashobora kubona bariko barasuzuma abana
nk'umuganga yakoresheje ka makaraba kurutoki mbega umwuka w'umwana ungana gute ni mwinshi cyangwa ni muke yari muke yo cyatangura kugira makenga umuganga akumviriza ku mwana kugikaraza akumva yuko hari akantu katumvikana neza ko bita suvu
Nimburanira akamenyesha ko ubu hari kigo mu Burundi cyo kubaga abana bafise izo ndwara
rero abashobora kubagwa ngaha turababaga ukuri kwamye mugabo hariho nabandi kwera bisaba ubuhinga bukomeye birashobora gushika akagira umwana ashobora kuja kubagirwa hanze
naho biruko ibitigiri by'abana bavukana cyangwa abafisi izo ndwara mu gihugu ntibizwi ariho ikigo kiri mu bitaro by'abasirikare cyateguye isekeza ryo gusuzuma abana bafisi izo ndwara nkuko muganga Marc Nimburanira bishikiriza
amasuzuma ni kugira ngo dutebe tubishike ko kuko gushika uno munsi ivyo biharuro ntavyo dufise
kuva mu kwezi kwa gatatu 2025 abana 36 baramaze kubagwa muri ico kigo gitegekanya kubaga abagera kuri 50 gushika mu mpera z'uno mwaka iyo habonetse ibitigiri by'abana bagwaye bifasha kumenya abakeneye ubufasha bwihuta abakeneye kubandanya bakurikiranwa bakazobagwa hanyuma canke hakamenyekana ibitigiri by'abana iyo ndwara ishobora guhitana
Radio Indundi Culture
Radio Indundi Culture turabandanya namakuru yacu huruna n'impuza amasendika kosiburu ubona ko hakirutunenge mu bijanye no gutunganya iby'abakozi n'akazi mu bisata bimwe bimwe Prime Samtoto atanga karorero ku bakozi bakugwa muri makomine amwe batwagwa mu yandi aha akavuga ko bituma leta usanga arahihemba abatari ko barakora canke hari ivyo yategerezwa kuri kwira batunganiriza ariko itabiri kwira tunganya ibituma icibwa mande ibyo akabona ko biri mu bibangamiye ubutunzi bw'igihugu kurikira prime sa mutoto
kuri bimwe bya gestende rusuzi mene dufatiye ibyahura muri meri barabiravye barakoze banashaka barabafixe mu makomine ubwo bashitse muri ayo makomine kwa musantere yaciye avuga ati ndabakozi uno musa kuri isa bamwe bari mu kibuga abandi ntibanagiye gore sare anumise kuzasohotse feut no kukuru 25 zosohoka kugira buri amatara mu masohora muri ntango hagiye 214 muri mugere hagiye 228 muri mukaza hagiye 166 wagiye rewe cyangwa ati turiko turabikora turiko turabinyene utubafixe Il y a des conséquences que vous avez des centres de humaines. Nous sommes à la fin du premier trimestre, les déclarations de paiement à l'INSS, le 15 octobre, il est Zaho, le 16 et majoration de l'OTAN. Par la visite, on supporte les majorations de l'OTAN. Tous les administrateurs du Burundi. Voilà, Zico, va avoir de nouveaux employeurs, ils disent au Jumbura. Zahora zidafise autonomie de gestion zahora ziri muri meri barazi ko babaye de nouveaux employeurs batiza gusinyisha de nouveaux contrats au travailleur kunda bakozi bahora mu zindi entité sans contrat bari bafise contrat muri meri l'ancien employeur kugira INSS ya affilié la commune izotwara amakontrat y'abakozi igira affiliation et immatriculation ivyo nyere rero daremeye tere iyo waronsa abakozi bashasha ubigira ndawe ijuru sino bazosanga bari uko bariha amamajoration n'ibiki n'ibiki kuko le travail ntibazoperedariza avantage aki yarameri iri transfere avec les avantages zitatse kuja munsi
umukuru w'igihugu c'u Burundi we abona ko indongozi zibwirizwa gukora cyane kugira zibera urumuri abanyagihugu maze ntizigishe gukora ibyo zozo zitariko zirakora atanguza urumuri rw'amahoro ku mugwa mukuru w'intara ya Buhumuza Evariste Ndayishimiye amagarira indongozi gukora ibikorwa kugira ngo abo zirongoye bazirabire ko gutyo bashike kwiterambere tumukuri
Indongozi z'u Burundi zose niziyumve ziti mbega aka karere ndongoye ndiko ndakarongora ndakajana hehe zumve yuko ziriko zijana ku karere abenegihugu zirongoye zibajana ku iterambere indongozi tabone iriko iraja turize yuko atayikiriho ubu rero no kumenya guca ugwevu koko tuje imbere indongozi nimube akarorero Icukora nico bakurabirako niwa buri ndongozi kinebwe aburongoye bazobinebwe niwa buri ndongozi shirukubute aburongoye bazoshirukubute indongozi ziki gihe muri umwaka 2025 twatanguye umwaka uroresha Burundi muri yo mbona kazoza igihugu giteye imbere ntizimeze nk'indongozi za kera kuko indongozi za kera zavugwa kazi k'ibwami kicu wicaye ubu dukeneye indongozi z'ibintwaza ngabo zikatuyobora zitujana heza zitwereka icyo twokora ndetse tuzirabira ko nivyo zakoze nitwa dushaka ku miryango yacu itera imbere indongozi nibanze iteze imbere umuryango wa ayo abene gihugu bose bayibonere kwa karorero indongozi nibi nitangure yo nyina bariyo yimenyereza imenye ibikunda nibidakunda kugira ntaza hanura abene gihugu gukora ibidakunda gufata inzira idashika nico gituma indongozi dukeneye ubu ni indongozi zituje imbere zikatubera umuco
Radio Indundi Culture ayavugwa mu nkino
Munguru zingino tubashikiriza imisi yose ya mbere uyu munsi tubabwirije ijanye n'abamenyereza mu rukino rwo gusiganwa mu mazi bita kanoe icegera cy'urongo yishira hamwe cy'ugo rukino avuga ko umunonotsi atarekuriwe kuvugana n'umenyereza wiwe mu mwanya w'urukino George Ntamagara hamenyesha ko ubirenze ko ahanwa gushikaho ashobora guhagarikwa burundu muri ico gikorwa ni inkuru ya Olivier Kwizera
Urukino rwo gusiganwa mu mazi ni urukino rusaba abamenyereza kandi babwiza ko bafise ubumenyi nk'uko bivugwa n'icegera cy'urongoye ishira hamwe cy'ugo rukino mu gihugu George Ntamagara avuga ko umumenyereza aguma hanina hamazi agarukira mbere nta ruhusha afise rwo kuvugana n'umunonotsi mu mwanya w'ihiganwa
abamenyereza bashira mu ruhara kugira ngo abanonotsi baboneke bara uyo mumenyereza amenyereza umugwi yisunza amategeko navuzeho aho hejuru y'urukino twebwe mu rukino rero rwa kanowe hari hitandukanirizo kuko abamenyereza rero bobo baragira umubonano n'abakinyi kuko uyo mubonano ntubera mu mazi umubonano ubera mu kinyamazuru kuri rive aha amazi agarukira umumenyereza bahagaze harya ariko arabahereza amategeko bategeze gukurikiza naho bahurira bamaze guhaguruka nahandi basubira guhurira no mumenyereza kiretse ari uko bagarutse kuri rive niho basubira kandi guhurira no mumenyereza
mugihe hari ivyo umumenyereza atarekuriwe George ntamagara sigura ko hari bihano bitegekanishwa ahagaruka kugohagarikwa kumenyereza
mugihe rero umumenyereza agiye kubiri n'amategeko ajejwe umugwi canke ajejwe federation ajejwe urukino uyo mumenyereza abatayakaranga rero ahanwa n'usanzwe amutwara muri yo club le president wa club canke president w'iyo association akisanzwe amenyerezamwe muri yo mugwi haraharwa kugeza naho ashobora hariho kadavertissement ya amaze gukora makosa bamugabishije asubiyemo rya kosa baramuhana gushika naho bahagarika kumenyereza
urukino rwa kanowe rwashitse mu gihugu kuva mu mwaka wa 2008 nta magara avuga ko abamenyereza ari bake kandi bitoroha kugira haboneka abanonotsi benshi
n'ubu turashaka ku rugero twifuza kuko abantrener dufite ikibazo cyo kubashira mu migwi itandukanye muri bo hariho bamusanga batitaho cyane kandi ibintu bya sport ugasanga bari mu bundi buzi badashobora kwitaho cyane sport kugira ngo bankadre abanonotsi bacu neza
George ntamagara ashikiriza ko hari ivyo bariko barakora kugira haboneka abamenyereza benshi
ariko kugeza ubu turuko turakora ibishoboka kugira ngo tuzidutere intambwe federation ishike ku rwego dushaka twifuza gushikako kugira ngo tuzoronke abamenyereza benshi kandi babikunda kandi babyitaho
amakuru duhabwa n'ishiramwe ry'urukino rwa kanowe kayak abamenyereza 15 nibo bamaze kuboneka mu gihugu kuva mu mwaka wa 2012
Olivier Kwizera urakoze n'inshuti bakunzi turangireje n'amakuru twari ko turabashikiriza shimire Kofi Olivier Berinwari ari mu winga bw'ivyuma shimire namwe mwese mwari muduteza abiri muwandanye mugira ibihe byiza na radio Indundi Culture murakoze
Alice Ndayizeye.